mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino no saha hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jodiane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mucumva ku mirongo migufi ya shotweze kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook VOA radio yacu yarusha muri Tanzania muratwumva tankomanze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuno wa gatanu no kuvuga ejo aho bukera yarusha muri Tanzania bitegekanije ko hatangura inama igira 20 y'abakuru bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Muri iyo nama hitekanije ko ikibazo c'amatati y'u Burundi cicarigwa hagafatwa n'umwanzuro w'ukunge nayo matati yova mu nzira. Umuhuza mukuru muri ayo matati ari we perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nawe agashira ahabona icegeranyo c'ukunge n'ibiganiro vyagenze kuva bigitangura kugera ku ifatwa nk'ivya nyuma. Naho biruko Burundi ntibiramenyekana ko buzo kwitaba iyo nama ko perezida Pyankurunziza mu ndwi iheze yandikiye mugenzi we wa Uganda Museveni amusaba gusivya inama na waramurahira ko vyanke bikunde iyo nama itegerezwa kuba. Mu kiganiro muri sanga tuno munsi rero turabigaruka ko aho twatumiye Leonce Ngendakumana icegera curunguye mugambwe sawanya Frode mu gihugu c'u Burundi. Leonce, ikaze muri sanga kandi mwakoze kuduhakano kanyu.
Akoze namwe kundi miranda bashimiye.
Yego, mugiye gusangira ikiyago na Honorable Jean de Dieu Mutabazi no mugambwe Radebu na mwebwe Honorable Mutabazi mwakoze kuduhakanya kandi ikaze muri isanga.
Ibi bya Amerika nagiye wenda bakengekeye nkongera kandi nkakengekeya abariko barakumviriza nongera ndabaramuka.
Twa twifuje gusangira ijambo n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye kandi yari yabitwemeye ariko ku munota wa nyuma yisubiye ko atubwira ko muri leta bumvikanye ko ataco buvugira ku maradio imbere yuko inama iba. Majambo yiwe yagize ati: "Nduguye twa Mugina ntitwojabura inkono itarasha, ndugaye twa Mugina." Tuvugana n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Nibigira mu gutegura kino kiganiro. Nawe nyine twaramugerageje ngo tumutumire dusangire ikiyago ariko atubwira ko azo gira icavuga inyuma y'iyo nama. Twamubajije nimba leta y'u Burundi izokwitaba, atwishura yuko tuzobimenyeshwa mu kanya turaduga ku kiyago. Ariko mudukundira imbere yuko duca tukiduga ko tubanze twumvirize mugenzi wacu Roje wirika neza aduce ku masonga ibiri mu makete Museveni na Nkurunziza bandikiranije.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yasabye mugenzi we w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari nawe ahagarariye akarere ka Yase ko igihugu cyiwe cyokongerwa mwanya wo kwitegurira kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango yimirije kubera yarusha. Perezida Nkurunziza yandika ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije, yagize ati: "Ikete ryo kuba 30 ukwezi kw'icumi ryashitse mu biro bya ambasade y'u Burundi Kampala biciye mu butumwa bwarungitswe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uganda n'ayandi makungu ribona gushika mu biro bya anje itariki ya 21 z'uku kwezi n'imiburiburi nkeneye indwi imwe kugira nitegurire neza kwitabiyo nama ya Yasa." Asigura ku mwanya wo kwitegura ari muto narigiye nama isaba kubanza gutegura no gutunganya izindi nyandiko zikenewe kugira ngo ayijemwo. Yongera ko kwingingo ya 10 y'ingendo igenga inama z'abakuru b'ihugu bya Yase itegekanya n'imiburiburi indwi zine z'ukwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu. Iruhande y'ibi, Perezida Nkurunziza yashimangiye ko igihugu cyiwe cyari casabye n'uko inama y'abashikiranganji yamibanziriza y'abakuru b'ibihugu nayo nyene yakugizwe inyuma izindi ndwi zibiri. izi mvone vijasabwe na sebe barundi nivijanyu ze Museveni asanzwe mbele ya inu muhuza mkulu matate ya barundi Mwikete ya musubije kuru yu ima na agilati ingingo ya chumi hano nikora kuku Burundi bwari busanzwe buzi na misanzwe nibizo yigirwamo kuko bwaserukiwe mu manama y'ibisata bitandukanye ayitegura yongerako kwa bashiranganje bajejwe ibibazo by'umujyango wa yase bibihugu bibugize bumvikanye kukiranga minsi cy'amanama ategerezwa gukorwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa 12/2018 kandi ko bigaragara muri ico kiranga minsi ku inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igira 20 itegerezwa kuba ku itariki ya 30 yarusha muri Tanzania bwana Museveni yashimangiza ivyavuga akarorero aho yandika ati kuwa 13 umushikanganje w'u Burundi yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC amusaba kongera kwingingo mu bizokwihwezwa muri iyo nama iki ni kimenyetso kigaragara ku Burundi bwari buzi iyo nama niko Museveni avuga uhagarariye umuryango wa EAC muri iki kiringo yinginga president Nkurunziza mwibutsa ko bimwe mu bizokwigirwa muri iyo nama byarindirijwe gihe kirekire rwose kandi byihutirwa akamusaba kutabimbohera rutonde Museveni yemeza ko gusibye inama y'abakuru b'ihugu bya EAC bitazoza ni neza uwo muryango akamenyesha ko kubw'ibyo iyo nama atanteka izokorana ku itariki yagenywe no kuvuga igenekerezo rya 30 ku kwezi kwa 11 yarusha muri Tanzania yibutsa mugenzi we w'u Burundi kw'ibi byose yari yabitumye intumwa idasanzwe yari yamurungikiye kuwa 22 ku kwezi kuri iyo tariki nyene Museveni yari yandikiye Liberamvu Mukeko umunyamabanga mukuru wa EAC amumenyesha ko yakiriye intumwa zidasanzwe z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko amubwira ko atana kimwe kizohinduka ku rutonde rw'amanama atangurira inama y'abakuru b'ibihugu n'iyabo bwite yari yamubwiye kuri inama y'abubahwa izoba ku matariki ya 25/2026 iyo umugwi w'integuro ikaba kuwa 27 iy'abashikiranganji kuwa 28 abakuru b'ibihugu bagashika kuwa 29 maze bagaca bagira inama yabo bukeye kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC byasohoye itangazo bivuga ku inama y'abakuru b'ibihugu atagisivya izoba ku itariki yashinzwe risigura ku iyo nama ya 20 izokwibanda hanini ku isinywa ry'amasezerano atandukanye ibijyanye n'ukuraho inzitizi mu ihanahana ry'ibicuruzwa hamwe no kwemeza umuderi w'umuryango wa politiki wa EAC muri iyi nama ikibazo cy'indyane za politiki zadutse mu Burundi kuva mu 2015 cyari mu bizohigirwa nk'uko umuhuza mukuru muri ayo matati n'icegera cy'iwe w'inyama Mukapa babitangaje ku wa 19 ku kwezi igihe Mukapa yarahejeje gushyikiriza icegeranyo cy'ibiganiro bya nyuma yaheruka gutunganiza yarusha leta n'umugambi uri ku butegetsi batazitabye kuva ku itariki ya 13 kwezi kwa 5 mu 2015 wari yarusha muri Tanzania agahagwa gukomborwa n'akagwi k'abasirikare n'abapolisi inyuma y'imyirekano yo kuyamiriza ikindi kiringo ciwe yari maze indwi zibiri yagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi president Nkurunziza amaze gusubira gusohoka igihugu inshuro imwe yonyene hari kugenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi uyu mwaka uheze aho yaja mu ntara ya Ngara ihanuriwe n'u Burundi muri Tanzania nyene akaba yakiriwe na mugenzi we John Pombe Magufuli eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
eroje urika neza arakenuye tudugerero ku kiyago twinjye mu kiganiro nyezi na cuno munsi mpereye kuri mwebwe naho nsenge ndakumana murumvise ivyari muri ayo makete atandukanye ko muri Bujumbura hari amakuru mu ofise yuko leta y'u Burundi yo bizokwitaba hari abo barashika Arusha
twebwe nta makuru dufise ku bijyanye n'uko leta izokwitaba kuko ntituyegereye cyane mugabo numvise muri ikiganiro hariho uyegereye ari muri leta ngira araza kubishikiriza abarundi n'amakungu na cyane cyane n'ibyo umuvugizi wa leta atakwita ikiganiro niho icyo kibazo cyari gutomo n'ahandi nega ndakubeshe ibyo ntabyonzi kuko ariko uko icyo mbona nibyo numva hano sinibaza ko bazokwitwa nabo bazokwitwa ko bari kugenda guhendana
ego mutabazi akabazo namwe mbajije Lonse kandi akababaze tuvugana muri Bujumbura hari amakuru mufise ku leta y'u Burundi yoba izoja arusha kugira ngo ejo batangure iyo nama y'abakuru b'ibihugu hari amakuru mufise ku mushikiranganje uyo barashitseyo
kuri twebwe ngaha i Bujumbura amakuru dufite nayaciye ku buhinga ngurukirabumenyi hanyuma twarumvise yuko umunyamabanga mukuru w'icyamu cy'aka karere yasabye kuza mu kigo niko iyo nama yokunguruzwa mugabo kuza mu kigo ni nabyo yemeye ikiramenya neza rero twebwe niko leta ibyo kwitaba cyangwa ikabyo kwitaba mugabo icyo twebwe umugambwe n'ubwa n'ibindi migambwe bisa n'abegeranye mu byiyumviriro uko hariho ibintu bitari bike twidoga kandi twidogera aka karere tukasanga mu bintu bitari bike usanga harimo akagare kandi ugasanga harimo n'akarenganyo ariko bituma ubu hari hageze yuko muri mwaka karere ibihugu biri kumwe n'u Burundi bisubira kandi byabagenewe kubahana kandi bikanashyigikiranira mu gihe biseruka neza yuko hariho ibihugu bya Burundi kandi bishaka kwinjira cyane mu bintu byerekeye kudestabiliza cyangwa guhungabanya amarongi y'umutekano n'ibindi bimwe by'aka karere harimo u Burundi.
None kubwanyu bwa honorable ivyo muvuga muti ico mwitaka gahe canke musaba kubahwa nk'u Burundi kubwanyu biri mu vyo u Burundi bwa bwaravuze bati tubanze tubangire mu kuja muri iyo nama imbere y'uko ikibazo gikemugwa hanini vyatewe n'iki usivye imyiteguro perezida w'Urundi yavuze ko ashaka kwitegura.
Eta mutanzwe n'inda hariho inama itumuko iyo nama itegerezwa kumvikanwa ko hanyuma ikumvikana ko nabose kandi igategurwa nabose mu gihe rero inama itateguwe nabose birumvikana rero uko utagiye mu gutegura utagiye mu miteguro y'iyo nama arashobora kuyitaba nk'uko ashobora kutayitaba mugabo rero mu gihe atayitabye nta kintu kerekeye icyo gihugu cy'iyo cyo kwigwa
kubwanyu birakwiye
tegera ariko bituma mu gihe bituramenya ari gukoresha ibyo kwitaba kandi itagiye kwitaba mugabo hamwe yo kwitaba ni ukuvuga yuko ibyategekanijwe kwigwa byo kwigwa kandi bakaba nabo nyine baragiye mu kubyitegurira mugabo mu gihe batoba baranayiteguye hama ntibitabe kuri twebwe ho kwigwa ibindi bintu mugabo atarimo ibyerekeye u Burundi.
Hanyuma ga honorable Mutabazi aho muhagaze ni hehe mwebwe mushigikiye ko leta yitabira canke itoyitabira?
Oya twebwe aho duhagaze aho duhagaze twebwe mu mugambi w'inyaga yo kwigwa radebu n'iyindi miryango turi kumwe murazi neza yuko hariho imanza zimaze gushingwa mu mashyirahamwe y'aka karere EAC na TRG ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe TRG ry'ibiyaga bigari murazi neza yuko hariho imanza zigeze gushingwa bikibonekeza yuko nk'igihugu cy'u Rwanda dusanzwe turi kumwe muri aka karere
ariko ivyo ntituza kubitebako kuko tudafise uruhande rw'u Rwanda mu kiganiro.
Oya nakanya gato nicyo ndagiheze bakanka guca urubanza kugira ngo bihanize u Rwanda izo manza ntiziracika hanyuma rero biribonekeza yuko ariho ibintu bimwe bimwe usanga nko muri iri shyirahamwe usanga ari ibihugu bicuditse gucumbya ibindi aricyo gituma rero kugira ngo ku neza y'iri shyirahamwe ry'aka karere bitegeza kubakirwa kukubahana n'ugushyigikiranira mu gihe hari inama
Reka duhindukire ku ruhande rwa Leonce ndakumana nawe tumubaza akabazo nk'ako twababajije na mwebwe Leonce kubwanyu iyo nama ikwiye ku Burundi bwari bukwiye kuba uhari canke mwibaza iki kuri ivyo vya Mutabazi avuga ati hari utubazo tumwe twari dukwiye kubanza kuvanwa mu nzira
nakurikiye neza byo mutabazi yavuze mugabo reka mvuge cyo niyumvira kibazo mwambajije ibyo byo ndabireke kuko nawe nyine byinshi avuga ko atabyazi kandi mwumvirije Burundi ntabyazi azi byo mu Rwanda byo uri gushyira mu bya Buraya inyoroteye ati ibintu byo wanze gusa nta mwumvise twebwe rero icyo twabanza kuvuga ku ruhande rw'umugabo sana Frodibu ni ruhombo ku gihugu cy'u Burundi ni ruhombo ku Barundi bose ni ruhombo ku karere kuko kumbura intego z'igihugu cy'u Burundi giterera kuko numvise mutabazi abizi neza aravuga yuko azobanza bakiga yerekeye iby'akarere ariko ko n'ikibazo cy'u Burundi cyokwizwe mugabo avuze yuko ngo tugarukurundi tatita byongi bizigwa wenda rero bitizwe ibyo nibyo twebwe twari duteze kwa maso abarundi bose kugira ngo turabe ko izi ngorane zose turimwo ari ingorane za politike ari ingorane z'umutekano ari ingorane z'ingene abantu babanye mu gihugu ari ingorane z'ubutunzi ubukene buri ngaha ubushomeri amashuri atagenda neza twari tuzire ko bazitaba kugira ngo ibyo bibazo nabyo nyine bivugwe n'akarere kabandanye gafasha kuko turi kumwe nako kugira abarundi nabo baze batwara mu gahengwe twishyire twizane mu gihugu cyakwibarutse tubane neza ariko uko nimvise bidondaguwe nta cyizere dufise yuko leta y'u Burundi izo kwikubita agashi kitaba iyo nama yovuga iyo muntu ibyo bibazo cy'u Burundi
reka turindire hama kubwanyu bwa Leonce we yavuze ati icyo mbona hari hayo matata atarava mu nzira utugorane yadondaguye biri mu bishobora kuba byaratumye leta y'u Burundi ivuga ati twebwe nimuduhe nako kanya turindire ariko mwikete yanditse umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yavuze ati nshaka kwanza kwitegurira hamba vuye uko kwitegura hari kindi mwibaza gishobora kuba cyotumye Burundi butitabira izo nama
Fuko twibaza ko ari kwanga ko ikibazo cy'u Burundi cyovugwa kuko amanama ya nyuma yabaye kuri icyo kibazo cy'u Burundi abera muri Tanzania leta y'u Burundi ntibigeze yitaba ikabona rero yuko abo mu gihugu cyo muri aka karere basa n'abashavuye yango rero bakite ubwoba ariko kugira ubwoba si wo muti ahantu hari ibibazo iyo ufite ibibazo ubivugana n'abantu kuko ufite indwara nkuje kuyivuza yaguhitana aha rero nta gutekeranya ni kwanga yuko ikibazo cy'u Burundi cyovugwa ariko sinzi ko kitazovugwa ibyo niko nabyumvanye mutabazi sinzi ko kitazovugwa kenyine batavuga kitazovugwa
ari nkamwe ga mutabazi ibyo bibazo byose by'u Burundi bivuzwe u Burundi butahari ikizoca kikurikira ku bwanyu n'icahe
je nari ko ndakubwira nuze nuko uyu mugenzi wanjye ngenda kumona yose arongoye umuganga wa Prodeo avuga ngo yanyumvirije ngo mugabo ngo ntabye none mu gihe mutangiye ishyirahamwe erega mukurikiza amategeko agenga ishyirahamwe
itegeko ryarenze ko nijya
amategeko agenga ishyirahamwe harimo ukubahana usanga muri politike y'ubuhinzi n'ibindi byinshi none mu gihe mutumvikanye n'umuntu kubijya ku rutonde urabyumva atakubwira ati mu mwanya urumva avuga ati mbo sawa nawe we yemeye ko agiye gushika uyu gushika uyu mwanya sinzamenya yuko ibyo byo kwisaba cyangwa itadukisa
agatelefone kariko karatumva kagenda mu gume hamwe mu zo
yashobora kuba mugabo ahubwo kwiba ibyo by'Uburundi
aba agatelefone kanyu tuko tumva kariko karaza karacika gurika mu twihanganire murabe uha umwe wamuhagaze mutabazi muri ko muratwumva turumva agatelefone kiwe katariko karumvikana ariko mu buhinga bw'ivyuma bongere basubire bamuhamagare hamatubandanye ikiyago naho se murumvise aho mutabazi yaragejeje ati akagaye canke iki mugabo uyo mwanya bawuronke bawutegure kubganyo iyo nama Burundi bwari bwaronse akanya ko kwitegurira neza igihe babimenyesherezo
kumvirije amakete banditse mu maketi yanditswe iryo umukuru w'igihugu cy'u Buganda yanditse akaba ariyo mbere arongoye inama yo y'ibyo bihugu bya Afurika y'ubuseruko yarerekanye ibimenyetso byinshi yerekana ko Burundi bwari buzi iyo nama kuva mu kwezi kwa gatandatu cyane cyane bwari bubizi ariko rero igitangaje niri inyo bakuma batuka ngo akagaye akarenganye kutubahiriza amategeko kubahana none Uburundi bwamenye ibyo ariko batabwubaha ubunyene niho bwamenye ko batabwubaha cyangwa batabwubaha yoba ari inzira yo kuvayo nkuko bagiye bava mu bindi bintu nkano nkakubwira bata muri septembre uko babivuga urumva ko bagomba kugira babavaye naho nyine mugabe ku nawe nyene gufata tukini gatwebwe nyene tukini zika tukiyari mbomo twari tuzikaje n'aka karere cyane cyane nitukavamwo sindi tegwa nyene tuzoca tubaho gute tuzatubaho tuzobana n'abandi tuzovugana n'abandi nicyo gituma navuze n'imiruhembo ku Burundi n'imiruhembo ku Barundi bari bakwiye kugenda cyangwa bari kugenda na mbere kuko bari babatumye ko na mbere ibyo byose bavuga by'akagaye ibyo byose bavuga by'amategeko bakabivugira hariya bakabyigira hariya n'ubu bakagenda bakavuga bati twaje mugabo twagenda tubereke ingene inama yateguwe nabi bagapfuma bavayo bagiye kubyerekana bakumva ko batabyumva
yego hamaga Leonce ikigi ico mwibaza mwebwe co kurikira mu gihe Burundi butokwitaba haracasigaye amasaha 80 kuri umuntu ashobora kubimenya ariko butitavye ikizokurikira mwari mwasavye arusha mugati twibaza yuko iyo nama ibizokwigirwamwo bizova na matati mu nzira iki ico kurikira mwebwe mubona ari iki mu gihe Burundi butitavye
mu gihe Burundi butitavye fata inzira fata ibintu bibiri cyambere nuko hariho amadosiye azokwigwa yo muri aka karere ari nibazo byinshi twumvise mbere na mutabazi yadondaguye kandi byamavigwa turabiri urumva rero Burundi numva aho bujya bahombye ko ndandera na buzota buzo ndandera na buzo hatanga ibizokwigwa bwenye abutemera bizoshiga mu ngiro urumva tujya bihombye kubiganire na kuri ibiganire naho abantu bari ko biraza kubisezera barashobora guca bavuga bati ntibyabaye dutegerezwa kubirandanya usanga Burundi twamiye muri iyo nzira y'ibiganiro gusa bya bindi birazo dufise biri mu gihugu na cyane cyane bya bibazo by'ingene itunga ry'igihugu ryifata ingene abantu bakenye ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'amashuri adakora bigume byunyuka hanyuma rero urumva tuzobaho nabi inkurikizi ya mbere nuko tuzobaho nabi inkurikizi ya kabiri ni uko tuzoka abagenzi inkurikizi ya gatatu ni uko uzosanga mu yerekezo biragenda uko tuhora tubibona ugasanga ni nyishu z'ingufu zirafashwe ibyo byose bikazoba ari ibintu bitatu ari kwerohereza Abarundi
reka turaca turirandanya hariho n'akabazo mwarimu abajije ati bamenye ko bagawe ryari mu gihugu cy'u Burundi niko ari kibaje kubigarukana kino gihe mutabazi aradukundiye agarutse ku telefone ariko imbere ko ca tubigaruka ko reka twakine n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari ijya nino nabo nyine dusangira ikiyago barafite utubazo n'intererano baza batumire bacu turahera kuri Jean Marie ikaze aho herereye hama ikibazo canke intererano
Jezi se kibazo kuri mutabazi ni kibazo kuri Leonce Ngendakumana. Kibazo kuri Leonce Ngendakumana hamwe iyo nama ya EAC yohera idatunganije ikibazo cy'u Burundi bo nk'abacavuga rumwe na leta bazoca bafata inzira iyi hanyuma ikibazo kuri mutabazi ingingo zizofatwa na EAC ni teguriye gute kuzishira mu ngiro ko numva ko batazohaba bitabiyo nama. Nuko tubazo tubiri bagerageze kwishura kunyishura no kwishura barundi kumbure hari nabandi barafite ico kibazo.
Urakoze cyane Jean Marie ubira umunsi mwiza.
Sawa nam.
Ko leo se mwumvise akabazo kumukunzi w'ijuru rya Amerika Jean Marie.
Ndabishira mu majambo abunaguye. Hariyo byo genda uko. Ubiye cyane cyurundi cy'ikibindi ngo bitore umuti. Cyeje ingira cyatanguye niyo kizobandanya n'inzira y'ibiganiro gushika umuti uboneye.
Nta uzoba yibaza ati ibyo biganiro none ko byadindiye kuko ni byaherutse hari habavuze ati ntaco mwavuye mu mushitse ko Galeonce.
Sibyo kwa njiki seko kuko ibyumviro byacu byose kuko ibyumviro byose uza muri urugo rwa kirimo umwaka ukaga igihugu kirimo twarabishikirije ingene ayo matora y'umwaka bibiri na bibiri yotegurwa twarabishikirije barabyakiriye kandi twarinze ku mwezi wa Birose twibaza ko muri iyo nama y'ejo umuhuza ngira ngo azashyira ku mayange bagenzi be urumva harabyo bishyize bitari gito.
Nuko mutabazi akabazo ka mwabajijwe na Jean Marie namwe mwakumvise ati bizofundikirwa Arusha leta irategekanya izo cibikora gute ku bwanyu ihazo kurikira iki atariho yariri ingingo zizofatirwa
ikimo nari nakubwiye mu gihe abantu basangiye umuryango kandi bumvikana ibyo umuryango utegeza kuyitunganya mu gihe bakoranye bakavuga bati twebwe geti na nakurundi kore cha urundi zo kuita wakani kazo kuita wa harijo na kuri kie mga harijo nende unara amenya mga wo aho tebe tu ito kwe tu mga mugi here cha urundi itagzo wa ariziri bila kenewe uko ila urundi zo kuitigwa
batagaru kwa kukiwazo cha urundi
bila kenewe gose uko kuitigwa batiga ibindi hamwe bo byiga naho hari ingingo ifashe iyo ngingo leta y'Uburundi ishobora kuyishyira mu biro kubera ibizoba biyega niko se tuvuga ikindi nacyo umugenzi wanjye leo ngenda kubona aragaruka rwose ku bibazo by'ubutunzi akagaruka kose ku bibazo by'ubukene n'ibindi avuga hari na rimwe ibyo bibazo turiga twebwe muri aka karere ka EAC ko twiga muri rusange ko biga muri ko baziga muri rusange ngo bazige mu nama bakavuga ati ibibazo by'ubuganda mu byerekeye ubutunzi n'imibano tubikemure gutya a wamagare ntugeye abo kwa Museveni cyangwa tuhamagare abo abegere abatavuga rumwe na Museveni cyangwa tuhamagare twige raporo y'inuzeye y'ibira mu Buganda cyangwa iz'u Rwanda n'ibindi urya icyo tuvuga ni uko mu mategeko agenga icyame ry'aka karere hari ibintu uyu munsi bitariko birakurikizwa.
Ibyo nibyo mwarimu ashatse kwita akagaye ga mutabazi canke ndabarengeye akarinde
uyu harimo akagaye n'akarenganyo sinakubwiye yuko hariho nk'ibintu muzeye igihugu kibanye cy'u Rwanda kandi igihugu tuvukana bakoze bikaseruka neza yuko bagiye mu byo guhunga abanyamahoro n'umutekano
ariko twabasavye ko iby'u Rwanda twoba turavyihoreye uno munsi kuko ataruhande rw'u Rwanda murumva ko tutobandanya tuvuga u Rwanda kandi rutahari ngo rwisigure.
Aho rero kurahingama rero
oya sinzi ko ndabugama kuko nta ni vy'akarere ariko nta turiko twageza hamwe n'abandi batari ngo babyisigure ko murumva ko bitoshoboka yego ndahose murumvise aho mutabazi ahagaze
yumva yuko tukiye tuvuga rumwe wo vuga ati mu gihe bo batari ku murongo abo mu Rwanda ngo baheje biregure kuko ndiko ndavuga
kuko atari n'ibiganiro nivyo turiko turavuga reka
turi nicyo gituma rero no mu nama ijyo ba rero igereke Burundi leta bunda kari hiri bo bikura ku rutonde cyenda gukinira
uwo yego Leonce muri baza yuko ari ikintu cyoshoboka ko yasivuga ati turakwiye ku rutonde ivyigwa ku gihugu cyo Burundi muravye ivyo mwagiye muravugana nabandi mu biganiro mwahora mwarusha mu misi ya hiti
icambere cyo kuvuga neza mutabazi abugira umugambi wiwe abugira leta cyangwa no muhinga
arakishura mu ikumbi
ibibazo bijyanye ku Burundi buri kuri hano bigomo tugatakira ngo turakunda igihugu cyacu rwanda none twabigiye kuvuga yiko nemere muri ako karere mu bibazo bikuru bikuru bana bavuga ni ibibazo bihagaze ku butunzi bw'iterambere n'ibyo bihugu no Burundi burimo kandi rero kiranga rero isara ningene bujyanye ubukene ningene bujyanye ubushomeri ningene bakonde ikinyungu ibyo bibazo nibyo byama bigishura ngaho ntabwo ngaho ngaho bityo n'ibindi bibazo bigishura
yarasabye ijambo mutabazi ngira hayica kwishura rero
ngenda kumanda mukurikiye neza none ko umenga ariko avuga ibintu biri muri programme ya Prodebu none ibintu biri muri programme ya Prodebu nibyo bashaka ngo tuzige tuzige
ivyahega
programme ya muri malaria mu kugwanya sida mu by'amashuri mu byukwinga ubutaka abari byo rero dutwara kwiga mu karere
ariko ivyo by'akarere urutonde rurahana
ariko avuga ibintu biri muri programme ariko avuga ibintu by'ubutunzi n'imibano biri muri programme ya Prodebu none bijakwigirwa hariya narorere azobitwara mu matora yo mu 2020 niba itora aheze arongera ubu
donse mwavuga ivya Prodebu mwavuga programme ya Prodebu canke mwavuga programme yitegekanije kuzokwigwa muri iyo nama ya yasi
umuhuza yarishize mu migwi ine hari ibibazo bya politiki hari bitanye amabwiriza ashingire bijyanye n'amasaza n'iyo arusha bitanyinge n'amatora hari ibibazo by'umutekano hari ibibazo by'ubutunzi hari ibibazo bijyanye n'ingene abarundi bokubana cyangwa cya mutabazi
yego reka
ngo ndikwenda kuvuga muri porogaramu ya Prodi none nk'ubu ukabona tworaba iby'ubutunzi ngo ntibyita kimwe n'umutabazi yemera ko leta y'u Burundi ikibazo cy'ubutunzi bw'igihugu bitakira gishinga iyo rero muri porogaramu ya Prodi ubu ko tubona ibiciro byabaye umurengera ikintu cyose gifata kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyagurirwa hafi z'amajana abiri none ibyo niba bitari gushinga leta y'u Burundi iyo bigiye kuvuga iyo hakurya biba muri ibyo biganiro byo muri iyi yase cyangwa ibyo by'u Burundi iyo bigiye kuvuga nyine
reka
duhereibibazo tuzashimikira ko ni ibibazo by'abanyagihugu n'ibibazo by'igihugu
reka
duhereibibazo bari mu butegetsi ibyo byose bari kubavuga ngaho n'ibindi byo kugomba kwigumiza muri ubwo butegetsi bagategura amatora mabi atumariya induru mu gihugu bakagumamwo atacyo bari kubamarira igihugu ibyo rero
mutabazi hari
sabwe akantu gatoya mubwira bati
imbere ko twakiranye igihugu
leo cyari ibintu bimwe muri duhurizako none ko mu Bufaransa hariho greve y'abantu bambaye twakijire twa jone kubera ibibazo by'ubutunzi none ibyo bibazo ibibazo by'ubufaransa byaciye bijya muri Europe yene
ariko mutabazi mbega mwumvise ibyo Museveni yasiguye burya ngo yasi yari yateguye ibizo kwigwa kuva kera kandi bari banavuze yuko ijya nama igira 20 ari nategereza no gucigaruka kuri ico cegeranyo c'umuhuza ngira ngo bafise uko bitunganije muri uyo muryango
umve ndakubwiye mufasha umumenyesha makuru erega leo nibwira ko jewe nshobora kuvugira leta mugabo wavuze neza icyo nuze umusinga nawe ntawe ugwamiye yarishuye igihe mu musaba ko yega mu biganiro avugira niwe avugira leta twebwe turi mu batavuga rumwe na leta mugabo turafite uko twebwe tuvuga tuti ibintu uko twebwe tubibona iri shyirahamwe uyu munsi nimba abaserukire Burundi bakomoka mu mugambe CNDD ejo bazaba bakomoka mu wundi mugambe hirya yejo mu wundi mugambe kubera tugira tufise dusangiye umuryango mugabo na tuguma tu abarundi ariko bituma bitegerejwa muri rishira hamwe kubahana
reka twa
ibintu umuntu akubwiye ati reka kumvikane bikurikije amategeko agenga ikigo waramwe no mu nshuro yeje mu byerekeye inama nshinga amategeko y'aka karere ngene Uburundi bwigeze ati ngahamwe akurikije ibitari byo kandi uko baciye imanza ntikwari
reka twakire
birakenewe ko twubahana
mudukundire twakire abakunzi b'ijuru rya Amerika batari n'abake bashaka kubaza utubazo canke ivyumviro Fidele aho herereye hama akabazo canke intererano kwa Leonce na Mutabazi
je cyambere na mbere ndanze kuramutsa umushinga nta Leonce ngenda kumana ama ikindi nacho yaramutse ama ikindi nacho ikiganiro aho nari nkerereye sinacungirije neza kubera amaradio ntiyarameze neza ibirere ntibyari meze neza ariko imwe imwe nagenda byumva hanyuma imvugo y'abasende desprez turayimenyereye Mutabazi nta kindi yovuga kuri ibyo ariko arashikiriza tuze turabyumviriza
ariko ntari muri sendede ari muri radebu
ubu rero ikintu twe tubona turashimye ko iyo nama ejo guca ikorana hama kugira ngo abakuru b'ibihugu ikibazo cy'u Burundi kigezaho abantu bose bacibazaho isi yose icibazaho ntibyumvikana ukuntu leta y'u Burundi ishobora kunanirana ku buryo bahituma ko kubiganiro kugira ngo ihure n'abandi Barundi baganire ikibazo kigoye u Burundi ugasanga bariko bigira kanani ntibyumvikana ukuntu leta y'u Burundi ishobora kunanira isi rero iyo nama twe twifuza yuko ejo ariyo nishi ya nyuma ngira ngo abarundi twiteze n'abantu nkatoje twahunze twataye izacu kugezaho niyo twahunze ugasanga bariko baradusangayo biragoye ikibazo cy'u Burundi kigezaho sinzi ukuntu n'Imana yonyine niko twabivuga ariko ndaremesheje yose ngenda ku Mana ndamutera n'intege bakomezeho cyo kugerageza duhanuriyo leta turabe ko ari cyo izovamo ariko sindakibona neza
murakoze ugira umunsi mwiza Fidele yego Mutabazi ari cyo ufite uvuga ku byumviro bya Fidele
oya icyavuga yanindiriye umugambwe yumva nabi ibyo mvuze nabuze na twe twavuze gahere muwe mwanyereponye twari mu nama nuze mu nzego za radebu nakubwiye yuko ko leta yitaba cyangwa ititaba ko atabyo twebwe turamenya mugabo twe twatanze icyumviro cyacu kandi nimba byumva nangubwiye ngo nimba uyu munsi abaserukira leta bakomoka mu mugambwe se imeted ejo abazoserukira leta y'u Burundi barashaka ko bazava mu wundi mugambwe mugabo icyo biteza kwemeranya nuko muri uyu muryango w'iwacu twese tugeza kunganya uburenganzira
Mbega Mutabazi ahanini nk'akarorero woduha kugira ngo twumve wavuze cyane ikintu cy'akarenganyo n'ikintu cy'akagayi nk'akarorero woduha kerekana ko kagayi nako karenganyo ni nk'ibya tuvuye muri
idosi yakoze ku bihugu kibanye cyaje guhungabanya amahoro n'umutekano imanza zigasimba mugabo ntihagire ibiriki none ibyo ubona ubona ibyo wandanye
none nagira ngo kari kabaye numva
n'ayandi manama hagati y'ibihugu bibiri cyangwa bitatu ugasanga ibindi bihugu basa n'abatabitumira bakanabikumira hariho rero abantu ariko badukorera nabi muri iri shyirahamwe ry'iwacu
abo bantu ntikara akajyo keza ko guhura nabo amaso mu yandi bakagirizanya bari kumwe ku ntebe imwe bicananye babonana amaso mu yandi
oya urumva nta muti w'ikibere ikitizwe uyu munsi kijyo kwigwa no hanyuma mumenye uko iri shyirahamwe rimaze imyaka n'imyaka n'ibyatsiya twebwe icyo twasaba rero ni uko inama nk'iyo mugabo ibintu byerekeye u Burundi niba bivuge kubera kubishyira mu ngiro yogorana nta muti w'ikibere twebwe nicyo twahanura
yego Leonce hari akagaye mubona muri EAC ku Burundi mwebwe
ibyo byavuzwe n'uwo mushinga nkawe Mutabazi niba ari bibi cyangwa abibona atangira yabibiwe na leta mugabo leta sindabyumva bavuga ko babagaye
icyo nimbe kimuvugizi ba leta yavuga ngo ati ngiye jabura ingo nitarashe yera ngiye kagaje byo kwatara penda kwa mugaka kagaje ngo nigize kidwanda kaje nemeri kaje nemeri akuko iyo baba hari ibyo kagaje ubu ndi bavara bugira ati ibyo cyane twagiye ko tugaya twagiye ariko uyu aracari ibyo cyane hano nagomba kwivuga ndi kubona ibyo ari byo bari kuba kikiza muri leta na kagaye na karenganyo bakabishyikiriza ubu hari hageze ko ibijyaniro by'Uburundi bisezerwa tukaza tukicara dufite amasezerano twateka igikumi kugira ngo dutegure neza agaterane mu 2020 ntasubire gutera ingorane nk'ibyo mwanya numva ba mutabazi bamwe bavuga ibi bintu birabaje cyane kandi agatore bamwe batwagiriza iminsi yose ngo twama dusiba amatora dusiba ibidusiba ngo kutitaba amatora kutitaba ibiganiro ngo ni ikintu kiri cyane ibintu ariko barangirira iki bamenye ko bitogira ingaruka mbi ku gihugu cy'Uburundi ku Barundi kandi mbere n'ingaruka ingorane zizokora igihugu bazogirana
ego nonse ko mutabazi yari yabasabye kutabandanya mu mwitiriro wo muri leta
ndetse yari yabivuga none kandi navuga ibyo muri leta urigera wumva ibyo muri leta urigera wumva iby'ibiganiro urumva kuvuga ingorane batanze muri ibyo biganiro kuko byatangiriye ngiye ndabaza kuba gatanu ko urumbira bwo aguma avuga ngo leta ndiko ishira mu ngiro nzego ni mereka ya mutuni nabaga kugira ko leta ya mutuni kitabwo ishira mu ngiro
izwi kya Amerika ego duce twakira abanywanyi
bejo nabari ubwirire leo singenda kumana yuko je nitwa mutabazi yange zindongo uyu mugambo radio je ni yitwa
ni izuki Amerika, izuki Amerika Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda Leopold ahuri hama kabazo canke intererano kuri Leonce na Mutabazi. Leopold uratwumva? Ego duzijwi muhinga bw'izuba kwarambara ko tutakumva kandi bisigura ko nabandi batakumva. Nitukumva Leopold. Samuel mukurinda kwa gatelefone kare uporo gatunganywa Samuel aho herereye hame kibazo canke intererano
niwe neza
niwe
namwe kimwala mu Assembly America ndatiko ndamuri mu gatondo
yego
ubundi ko no sangura ndamusako bashinga nka imwatu ninda babira kamere kobwo parpatira la barangaze bakoresha kugira ngo kiganiro kiyohe cyane cyambere ama kugira kabiri imbere y'uko nshyikiriza ikibazo cyanjye ni uko twebwe dushyikana n'uwo mu Burundi tutunze ibyo bya Amerika kuvuga abagize ikibazo mugacamo mukira ku murongo ufatira muri nyinshi ushobora kudakumiriza nyinshi
uradutunga utuburanye turaza kugumiza ko gushika uronse nyinshi
amara usambere icyo cyo gukora icyo navuga ni uko gushika gushika ubu abantu politike muri rusange bo muri Afrika y'Uburasirazuba cyane ikingira ko mu Burundi umwe wese cyangwa arimo arashyira imbere n'inguzi yiwe uyavuguti ibintu bigenze uko n'umuntu agenda ashobora kunguka iki bigeze nta kunguka iki akorera nk'ukumva ari bose inshingano ari bose arimo arashyira Mutabazi ko ariko aravugira ku ruhande rwa leta Mutabazi nawe akamwishyura nk'uko arimo aramwishyura asigura yuko umwe wese arafite ahantu ahengamiye aho guhengamira ku nyungu z'igihugu bagashyira imbere inyungu z'igihugu kuko nibaza ko nk'ubu nyine icyubahiro hamwe atakwitaba iyo nama ingingo zofatwa izo bakiraba we wenyine ntibakiraba abenegihugu seze mvuga yuko rero kuza foraba nawe nyine yoraba abamezerewe z'imihango z'iwe cyangwa muri leta muri rusange bakaraba inyungu ko igihombo cyogira mu gihe acyotenga gashati fate fate agenze gashati ku Burundi atari ho turi kuko ubasa ho zo fate amira gashati nacho nuko na bakuye ku community Africa oraba akadabashira imbere inyungu iraba igihugu cyabo kandi barafate bara parotidi tutu na nyero kyene cyaje ama fusanse nka Amerika n'ibindi bihugu bakaraba bakaralo kade barashira imbere ingingo ziteze imbere abene cyo ko mujo gushyaho cyane cyane kuko ni bajya ko bafashe ingingo ijya gushyira mu kagu Burundi ntambara cyangwa ibindi bintu ko nazi umubanyi ndi umubanyi hiye ko mbawozinya ko nabonye ne se bagaruka ko kumbere bwo cyatira ko bikibanije da kandi kandi ba cyane cyo banga ubu bajya mu
ego akabazo kawe rero Samuel harakabazo washaka kubaza hamba vizo ntererano zawe
akabazo nagira icyo ngira kumbaza ndagasubira te pire wose nagira ndamubaze aho baheruka mu biganiro mu cyo cyakatan cyiganiro cyo wumva umuhuza mukura zo azoshi kitabagenzi we ejo ibyo baba barashyize imbere y'uko icyegeranyo cyegeranyo ujya mu kapa yakoze ko ngumbure bare bose bagihurije ko koresha ikari yagiye ko bobo babacemera kugira ngo ejo niyashyira habona ibyo bitangura kumva bavuga yuko batacemera ngumbure cyane
ugume ku murongo nk'uko wabidusabye Leonce murumvise akabazo ka Samuel
nakundi kandi ngira rero nabyumve kandi nayishimye avuga ati baba banzi nk'uko kwacu kibara yaraganigamo rero amashyamba yigenga inzego z'igihugu abo mu karere ko bose mu kwa baririmbira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu ikibazo rero ndagishyigikiye abantu ntibaze baraguma ku nyungu zabo gusa nizo byama byica igihugu ziraguma mu bwishimo ibyo ndabimo kishyigikiye ko turahuriza ko abo muri iki abo muri aka karere nta ngingo mbi bashobora gufatanya nemera u Burundi kuko nta nyungu babikuramo nicyo nagomba kumuhumuriza rero ikibavuga ati ibyo twakwarashyikirije cyangwa ibyo muhera bwashyikira twataranyuze ko ibyo twashyikirije twarabiteka igikumu twarabihurije ko twarabyumvikanye abo twari mu nama umuntu umwe agatangira icyegeranyo yisunze ibindi byose byari byaravuzwe na leta irimo imigenzo yari icyitaba umuganga cyemezegede uri ku butegetsi urimo amashyirahamwe yigenga y'abakeneye y'urwaruka amashengero abamenyeshamakuru bose ibyo bashyikirije birimo ubu rero icyegeranyo bakoze twebwe ntacyo tuzi nicyo bazashyikiriza kandi twebwe ntacyo bazashyikiriza tuzogenda kujyana nabo tuzogenda tubabwire tuti turonsa akajya tuti inyuma yaho tuti ibi i siko twabivuze nicyo wasanga nicyo byasenze k'akarere
yego nuko Samuel uranyuzwe n'inyishure hose aguhaye
ndagiye cyane kandi amushimiye aragerageje kunyishura neza nibaza ko ngumbure abo biraba ngira ngo ntiyararengerana ngumbure hari naho twaza kumva inkuru nziza ivuga yuko ngumbure nyine ishobora iradusherukiye cyane akarundi
urakoze cyane ugire umunsi mwiza ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga mwumva ko turiko turagaruka ku vino nama igira 20 abakuru b'igihugu b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko y'akarere ku buseruko aho bitaramekanya na nimba leta ya Burundi zo kwitaba canke itazo kwitaba mutabazi mwagumye mugaruka muvuga yuko aho muhagaze mwebwe ari ko ari bibazo imwe bishora kuvanwa mu nzira iyo raporo yo yizotangwa n'umuhuza mukuru Matati y'abaru ndi ikaguta Yoweri Museveni ikaramuka itanzwe leta itahari harimo ibizo abiyega murumva ivyo biganire ubizo abisozerwe gute kubganye
ikura kugumbwe inaje bukizora de bukiramenya yuko leta ari byo biri cyangwa atari ibyo
ari nka hamwe itori
hari ndi muri leta mbandaki
ari nka hamwe
hamwe leta itoba iriye kwe kabuze kuti ibiraba Burundi kandi cyane ibisaba gukirwa mu ngiro na leta y'u Burundi ibyo byose bigorana iyo twebwe duhagaze ariko bituma ikihira Burundi byose byigizwa bikadokwigwa mu yindi nama ikindi nacyo nimba abo tuko turaganira ari abarundi cyo kimwe nanjye nubasaba yuko bokwiza kwiyubahiriza mbega ko ari ingorane zikomeye mu Buganda ntigeze kuba ingorane muri Kenya ingorane ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zirengeje hari na rimwe twebwe ntirigera twinjira mu byabo nicyo bituma njye nguma nsaba yuko twokwiga
kubahana muri uyu muryango
mwari ndabumvise neza gamutabazi ndabumvise neza rero nivyo biganiro vya mbere vyari kubera ntivyari bikenewe yuko yaba karere canke iki birinda birajamo
ubaga ibi biganiro ugiye kubiraba none ibi biganiro byari bikenewe gari bikenewe gute nyamo nyene ngo navuga ati leta twubahe tubyitabe nayo kubera ingorane za politiki ziri mu gihugu cy'u Rwanda ziri mu gihugu cy'u Buganda ntizigeze kuba hagati muri Kenya urabyibuka none kwari geze tuvuga ati twe tuzinjiremo tuvuge ngo dusaba ubuhuza ngo tugire ikika nicyo bituma twe tutegereza kubahiriza amategeko agenga ibihugu by'aka karere kandi kiyubahirije bizotuma bicudikaneza
ntabere ryoyaga
abariko baravuga yuko bogura agatima kugukunda igihugu cyabo bakavuga ati uburenganzira bw'ibihugu Burundi n'ubu nimba ari ingorane hagati y'abarundi nibaze tuzikariye tuzihagurukiye mugakiri hagati
ntabere ryoyaga ku bwanyu kandi nta n'inzu yosha mu gihe leta yankiye iyo nama kandi n'ibiganiro bizokurikira ntisubire murabona yuko amatati ari mu Burundi ku bwanyu none azoca avanwaho nandi akavaho gute
urumva aho niyo mvuga nti nta uramenya yuko leta ari ibyo bikanyitazoya ibi nabwe si hamwe icya kabiri ingingo cyangwa ibintu bizovayo birashobora kuba ari ibyiyumviro cyangwa ari bimwe bita rukomanda ati byosabwa hamwe umuntu bavuga ati leta bavuga ati ibi ndabikurikiza cyangwa ibisabye buriya cyangwa ndabikurikiza icyo nshoboye nicyo gituma njye nagira ndagusabe yuko ubutumwanya ikindi kiganiro tujya turi kumwe n'uwo mugenzi nyine ngenda kumana rero hose n'abandi inyuma
tuzogerageza rero hose ngira ngo murumvise ibyo dusabye nitwaje bikora ko muze mu Twitter
Ndakira kibano cy'impavu. Ni kugera kibazo cyo muri yase mwako karere cyangwa ni kubibazo by'Uburundi ibyo byose urabona ko bitaboneka neza
reka twakire abakunzi
mu by'ukuri gatonya mumenyesha amakuru mvuga akantu
gato abanza hezere wose ko yari afite ijambo rero wose musongora
nangorane
yego
mu by'ukuri biraboneka neza ko leta y'Uburundi iretse kuyitaba kubera iki kibazo cy'Uburundi ikabona neza imbindero cyufata ikiziziti ibitishoneho ibyo bishaka ariko babayitishijemo ubuzima bw'igihugu n'ubuzima
bw'abanyagihugu
ngo ibigeraho byacu biragenda kwishyuza mu bibazo by'u Rwanda bya Tanzania twebwe nitwe dufite ibibazo byatumye ishami ry'igihugu bwa Afurika bashinga aka karere kudufata kubiterera umuti
reka duhe ijambo nawe mutabazi
dushikaho ayo mashyirahamwe asanzwe agufasha
mutabazi namwe
musongora nibaze kwitangira nicyo gituma twabikora mu nzira vuba kakarengane bikava mu nzira
yego murakoze cyane rwose mutabazi musongora hama twakire babiri dusigaranye ku murongo akabazo mwari mugiye kuvuga canke intererano yanyu
mumenyeshamakuru najya ndamenyeshe yuko mu bintu bishobora kuba ujya muhuza mukuru yoyi Museveni yarose maraporo yarose yarose ibipapuro by'inzira bibiri ibipapuro by'inzira twasiye mu Kayanja na Sodebu irimwo irashyira ko umukono kandi n'ibyo bari basabye yari yaterekwere uwitwa Feniyase ibyo yashyikirije byaragiyemo bagiye iyarusha Sodebu irashyira kandi ishyira umukono ku rundi rupapuro rw'inzira rudasa n'ubwo mu Kayanza twe tukavuga tuti none nk'umuprodero uyu munsi ivuga iki ajya igahindura iki hirya igahindura iki none ibyo Mumba yoraporo yoraporo yekitimizwa hariya a yoba yobimeje
gute
ituma rero umuntu icyo yohanura aho nguma mvuga leta ni yaba iriyo bitamye ko izobariye niki zo sikiza nacyo tuvuga tuguma tuvuga tuti ibibazo by'u Burundi bw'abarundi nibigaruke kwigirwa hagati y'abarundi kubera n'igihugu cy'u Burundi nikiza kwivanga mu zindi ngorane.
Ego, William kumurongo wa telefone akabazo kawe canke intererano songora. William uratwumva?
Murakoze.
Ego.
Murakoze ku mijambo. Ndavuga gato ku kibazo cy'u Burundi. U Burundi ufite ikibazo gikomeye cyane. Kuko urebye imbere mu gihugu n'abaturage baho. Abaturage baho turazi neza mu minsi yashize ubwo umukuru w'igihugu yongeraga kwiyamamariza ikiringo se yari agisoje yongera kwiyamamaza ibyabaye imvururu zakurikiye narazibonye ari abana rero nka zangaha b'abarundi bateshejwe agaciro kabo n'abenegihugu babayeho mu buzima bubi byinshi cyane njya mbabona natuye inkambi ya Mahama ndeba ubuzima bwabo mu by'ukuri n'ubwo mu Rwanda na mu Rwanda ni neza ariko se kuba ku butaka bw'ahandi birumvikana ntabwo ubaho neza ubaho ufite urwikekwe ubundi bizarangira ryari nawe mu gihugu cyawe
usongora rero muri makuti
none ubu cyose cy'u Burundi ukuntu gihagaze mbona aba barundi ubwabo nibo bagomba guhaguruka agafati yambe.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza William.
Gahure n'abandi bagabo bikare hasi batose.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Mufate gufata umwanzuro ku kibazo.
Urakoze William. Urakoze William. Urakoze cyane gose Thierry nawe we icyumviro cawe mu majambo make tanginererano utarengeje umutumwa. Thierry ego icyumviro cawe mu munota umwe kugira ngo duhave dusezera mu kiganiro.
Ego icyumviro cyanje urabona je ndiko ndaraba politiki y'u Burundi uko imeze amasezerano y'Arusha uko byagiye biragenda umukuru w'igihugu yaragiye arashinjwa yuko yoba yarenze amasezerano y'Arusha mu kurenza ibiringo bibiri yari yandikiwe nk'uko amasezerano yabivuga ingorane byagiye biratera kuva muri Daniel cyanze gushyira amasaha nta n'umwe atayizi amakungu yose arayizi akarere karagiye karatunganya ibiganiro ariko bo bamye barondera intamba mu zo kugira ngo ibiganiro bigendere ntagisa bivamo kugeza yaho Muhoza Benjamin Mukapa agera yuko ashobora gutunganya ibiganiro bya nyuma ariko naho nyine ntibabyitabye murazi ko byagenze kibone icyo mbona abakuru b'ibihugu bo muri Afurika y'ubuseruko nk'uko bagiye gukorana ku Bejo ku itariki 30 hari ikintu bakwiye kumenya
usongore cyane
umwe mu bagize akarere ntibakwiye gufata ntakwiye gufata kugira intamba mu ku karere kose
urakoze
ego bakwiye kuraba bakiga igikwiye gukogwa kugira ngo akarere gashobore kuronka amahoro
urakoze
cyane kubuza amahoro akarere kose
urakoze cyane gose Thierry mukanya turasozera ariko imbere yuko duhana gahindukira Leonce ngenda ku mana icegera c'uburongoye umugambwe sa wanyafrodebu mu majambo make akajambo kanyu
cyane cyane ma kubanza kuvuga yuko demokarasi ka feje tako cyangwa bwa gutera igikumu mu kayanza undegure ya Perezida FDD bimwe na bindi kugurika turavuga tutarike ko umukono kureshya ni bibi aba William aravuga ati ibibazo biri mu Burundi ni byinshi byavuye kuri izi mpamvu barandeye hagati ya mbere bicara n'abagani bayikure mu nzira eka na Thierry nicyo kimwe avuga ati igihugu kimwe icyo inama bintu yo gitanga kugira ibibazo by'ibyigo
yego akajambo kanyuma
kujyana kuvuga ni uko abakuru b'ibihugu bokwiga neza ibi raporo bashyize ikicyegeranyo batukirije
murakoze cyane murakoze gose Leonce ngenda ku mana murakoze cyane gose Leonce ngenda ku mana Jean de Dieu Mutabazi murakoze Leonce Jean de Dieu Mutabazi namwe akajambo kanyu kanyuma Jean de Dieu Mutabazi akajambo kanyu kanyuma turacyari kumwe yavuye ku telefone yakoze Jean de Dieu Mutabazi mu Gambira de Buna Leon Sengendakumana muri Frode Buna Lidiane na Hazona n'interamishije muri sanga ino munsi n'icuti bakunzi makeneye kuyumviriza Geoffrey nawe nyene atufashe muhinga bwije matwe mitwifurize kwandanya mu gihegwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Radio Ijwi rya Amerika turashimye mugenzi wacu.